Radio is with America. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki imwe y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe na Fide Niyongabo. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu Human Rights Watch imenyesha ko abategetsi b'u Burundi bashobora gushyira abanyagihugu mu kaga ngo kuko badatanga amakuru ahagije ku bijyanye n'umugera wa corona. Nyamara leta y'u Burundi yo ivuga ko Imana ibandanya gukingira Burundi cyo kiza.
Icyo gihugu umugero utarashika ko ni iki yari yaravuze yari yabivuze yari yishyuye mugabo ko turi abana b'abantu umuntu ayivuze ashaka ngo iki ngo ni iki ni iki ibyavuzwe biratashe abarundi bagume ku Mana hari Imana nayo ishobora kudukingira.
Uyu ni Gaston Sindimwo, vice president wa mbere w'u Burundi. Iyi nkuru n'izindi tubafitiye harimo inkuru ivuga ko abantu bafise umugera wa corona babiri babonetse mu Burundi. Nuko mu Rwanda muri iki gihe amwe mu masosiyete atwara abantu mu gisagara cya Kigali yabaye ahagaritse amasezerano n'abakozi bayo igihe cy'amezi atatu kubera ikiza cy'umugera wa corona, hamwe n'uko abarundi baba mu ikambi y'agateganyo ya Kavindira iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ubwene babayeho nabi. Turazigaruka ko mu kanya gatoyi cyane. Amari imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloys.
Urakoze Fideli. Leta y'u Rwanda yatangaje kuri wa kabiri ko hagaragaye abandi bantu batanu bashasha bandi umugera wa corona. Ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu 75 bamaze kuwandura muri icyo gihugu. Nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda, bane muri abo bantu baje baturuka i Dubai baca bashirwa mu kibanza cya bonyine, nayo uwundi umwe yatahuye ko yahuye n'uwundi arwaye umugera mu Rwanda aca nawe ashirwa mu kibanza cya wenyine. Leta ishikiriza ko hari ko ararondorwa n'abahuye n'abo bantu kugira nabo bapimwe ndetse bitabweho n'inzego zabigenewe. Mu gihugu kibanyi cy'Ubuganda, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwatangaje kuri uyu wa kabiri ko habonetse abandi bantu 11 bashasha banduye umugera wa corona. Ibi bice bishikana ku bantu 44 bamaze kuwandura muri icyo gihugu cya Uganda. Abo 11 bari basanzwe mu bibanza bakoranyirijwe hamwe igihe bapimwa nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu. Abategetsi ba Repubulika ya Somaliland yatangaje ko yikukiye batangaje kuri wa kabiri ko habonetse abantu babiri ba mbere basuzumwe basanga baranduye umugera wa corona. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu ku murwa mukuru wa Hargeisa bavuze ko abo bagabo babiri ari umwenegihugu yigeze kugendera Ubwongereza hamwe n'Umushinwa. Abategetsi bariko baragerageza kurondera abantu bose abo bagabo babiri boba barakoranye ko. Inyuma y'imyaka Sudani y'umanuko imaze mu ntambara hagati ya bose rimwe, leta nshasha y'ubumwe isaba abanyagihugu gukorera hamwe bagana kugusubiza hamwe no kubabarira abakoze ubwicanyi. Abanyagihugu muri Sudani y'umanuko baciye mu myaka irenga 10 mu ntambara. Izo ntambara zasize inkovu zikomeye mu gihugu. Mu kwezi kwa kabiri abanyepolitiki batacana uwaka Perezida Salva Kiir hamwe n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar barahavuye bashinga leta y'umwe inyuma y'umwaka urenga bari mu biganiro. Leta ishikiriza ko iriko irateza imbere akaranga n'imico k'abanyafurika ko kubabarirana. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishikiriza ko cyiteguye gukuraho ibihano cyafatiye Venezuela mu gihe hoshingwa leta y'imfatakibanza irimwo uruhande rwa Perezida Nicolas Maduro hamwe n'uwo batavuga rumwe Juan Guaido. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo kuri wa kabiri. Ako kamo gasaba Maduro na Guaido guha ubutegetsi akanama k'abantu batanu gushika hatunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka yoca atunganywa hagati y'amezi 6 na 12. Pompeo yashikirije ko yoshima ko Guaido yoshikira ubutegetsi mu matora zoza ariko ko Maduro nawe akwiye kuba arava ku butegetsi ubutunzi bw'ico gihugu gitunze petrole bwarasinzikajwe cyane n'ibihano bya Amerika nawe umugera wa corona usanze igisata cy'amagara y'abantu carazingamye ku bw'ivyo bihano Intumwa z'abatalibani zashitse I Kabul ku mugwa mukuru wa Afghanistan kuri wa kabiri gukurikirana irekurwa ry'imbohe zabo 5000 umugambi wo guhanahana imbohe na leta ya Afghanistan ufashijwemo na leta z'umwe za Amerika bubaye bwa mbere intumwa z'abatalibani zishika ku mugwa mukuru wa Afghanistan kuva inteko mva makungu zirongowe na leta z'umwe za Amerika zitereye ico gihugu zigakura abatalibani ku butegetsi haraheze hafi imyaka 19 iryo hanahana ry'imbohe risaba abatalibani nabo ku ruhande rwabo kurekura abanyororo 1000 ba leta bafashe ni kimwe mu byumvikanywe ko nk'umushinge w'ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zibiri zishamiranye muri ico gihugu cya Afghanistan
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kumakuru avuga mu karere k'ibiyaga binini, twashaka tubanze tubamenyeshe ko leta y'u Burundi yatangaje ejo kuwa kabiri ku muhingamo ko hari abantu babiri bafise umugera wa corona babonetse mu gihugu. Umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi Tade Ndikumana yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. Abapimwe n'abagabo babiri bose b'abarundi bafise imyaka 42 na 56. Yavuze ko umwe yaje ava mu Rwanda wundi I Dubai. Mugenzi wacu Eroje Wilikaneza adofiti ibindi kuri iyi nkuru.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana ni we yatangaje ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri hafi igihe cy'isaha imwe y'ijoro abo bantu babiri ba mbere basanganywe umugera wa corona mu Burundi. Hari mu iganiro kigufi yahamenyesha makuru abasoma itangazo ry'ubushikiranganje aramutswa.
Uwa mbere ni Murundi w'imyaka 56 aba ngaha mu gisagara ca Bujumbura akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari mu bitaro kandi afise ibimenyetso by'ibicurane kuva igenekerezo rya 18 ntwarante 2020. Ugira kabiri nawe nyene ni Murundi w'imyaka 42 aba ngaha mu gisagara ca Bujumbura akaba yaheruka kuva I Dubai aciye mu gihugu cy'u Rwanda yari yaje kwivuza afise inkorora bicurane n'ububabare bw'umubiri. Ibipimo byakozwe muri laboratoire ya INSP byerekanye ko abo bantu uko ari babiri bari mu bitaro vya Bumereke bose banduye umugera w'ikiza ca coronavirus.
Yagiriye akashikiriza ingingo zafashwe anemeza ko ubuzima bw'abanduye butabangamiwe.
Abo bantu uko ari babiri baca bajanwa ahatekanijwe gukurikirana mwe nabo bagwaye mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore. Ariko ico mumenya nuko ubuzima bwabo bagwaye butabangamiwe kandi bumeze neza. Kubera ko ico kiza kibonekeje ngaha mu gihugu cacu tugiye kwihatira gufata ingingo zose zo gukurikirana hafi ico kiza na cane cane duhereye kuboba baragiye hamwe nabo bantu kugira ngo tubarabaho bari tubapime kandi twongere tubakingire dukingire n'abenegihugu. Nico gituma kandi dusavye abenegihugu bose kuguma batekanye na cane cane bakurikiza za mpanuro nziza zo kugira isuku no kwirinda kwiyanduza no kwanduza abandi ico kiza ca coronavirus.
Umushikiranganje w'amagara y'abantu ntiyavuze ariko igihe abagabo binjiriye ku butaka bw'u Burundi naho banyuze mu kwinjira niba ari ku mipaka canke ukibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye cugawe kuva kwa 22 ukwezi kwa gatatu guheze kuva igihe c'isaha tuzijoro. Mugabo yamenyesheje ko ari abandi bantu batatu bari baje bava muri Tanzania bikekwa bari ku bitaro byo mu giteranyi ntara ya Muyinga mu buraruko bushibuseruko bw'u Burundi basanze atamugera w'ingwara ya corona banduye. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura buserukizi bw'umuryango wa Buraya ambasade zikubwira uwo muryango abakozi bavyo ubu bari basanzwe bakorera imuhira naye amashuri yagukira ibihugu by'u Faransa n'Ububirigi hamwe n'ikigo ndangakaranga c'Abafaransa vyari vyubugaye naho leta yari yagabishije mu ndwi heze kwishobora guhana abo bose bafata ingingo ngozi ushanye nizo yamaze gufata canke itarafata mu gihe ambasade y'Abanyamerika nayo yari yagabanije abakozi bayo amasaha yo gukora bagakora batani mbuco kimwe namwe mu mabanki. Kuri uyu wa kabiri umuryango mpuzamahanga witaho ubwigenge bwa kiremwa muntu Human Rights Watch wari wasohoye urwandiko usaba abategetsi b'Abarundi guhangana n'ikiza cya corona bagahama kurafadika kandi anahagije abanyagihugu ukuntu bokirinda bakanirinda kucanduzanya aho kuguma bavuga ko Burundi ari hangagiye iberwa ryonyene atacobwinona kubera bwashize imana imbere. Mumuryango wa Afrika y'Ubuseruko kugeza kuri uyu wa gatatu igihugu cya Sudani y'Amajepfo nico gisigaye kitaratorwamo umuntu numwe afite ubwandu bw'ingwara ya corona. Eroje wika neza ijwi rya Amerika.
Tubandanize ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini aho mu Rwanda muri iki gihe amwe mu masosiyete atwara abantu mu gisagara cya Kigali yabaye yarahagaritse amasezerano n'abakozi bayo mu gihe cy'amezi atatu kubera ikiza cy'umugera wa corona. Eric bagire ubusa dufite ibindi kuri iyi nkuru.
Makuru y'ihagarikwa ry'ibikorwa bya zimwe muri kompanyi zitwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ijwi rya Amerika yamenye abanje kubwirwa n'abantu batandukanye ko ayo makompanyi yirukanye bidasubirwaho abari abakozi batwara imodoka zabo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kubera icyorezo COVID-19. Bitandukanye n'ibyo, ijwi rya Amerika yivuganiye n'abayobozi banyira ubwite bamwe mu makompanyi atwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Twahereye kuri kompanyi Royal Express, umuyobozi wayo wungirije bwana Soteri Habumugisha yabwiye ijwi rya Amerika ko abakozi babaye bahagaze kubera ko n'ubusanzwe ibikorwa byo gutwara abagenzi mu gihugu byahagaze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Uyu yaduhakaniye ko badashobora kurota birukana abakozi babo ko igihe cyose icyorezo cya virusi ya corona cyarangira basubira mu kazi uko bisanzwe. Ni nacyo kimwe ku buyobozi bwa Kigali Bus Services KBS mu mpine. Ijwi rya Amerika ivugana na bwana Victor Rudasingwa, umuyobozi mukuru wa KBS, yaduhamirije ko babaye basabye abakozi babo gusesa amasezerano y'akazi mu gihe cy'amezi atatu kubera ibibazo byo kuba imikorere yarahagaze. Bwana Rudasingwa akavuga ko igihe icyo cyorezo cyava mu nzira abakozi basubira mu kazi. Icyemezo cy'amakompanyi atwara abagenzi mu modoka yahisemo kubasesha amasezerano y'akazi kuri KBS by'umwihariko ngo n'abakozi hafi ya bose, kuko ngo ari icyemezo kigenda kigafata no kuwitwa umukanishi w'imodoka.
Ntabwo ari abashoferi gusa n'abakozi bo mu biro n'abakanishi.
Bivuze rero ngo murebye uko ibintu byitwaye murasanga n'ubundi gukomeza amasezerano byaba ari igihombo kuri KBS.
Urabibona birakugaragara muri Kigali se cyangwa mu Rwanda? Nawe urabibona uko situation imeze rwose, urabona ko ubuzima bwahagaze uyu munsi. Niba inkomoko y'umutungo cyangwa y'ubukungu bwa KBS yavaga mu gutwara abagenzi ukabona twarahagaze, urumva se hari ubundi bushobozi ubona ikigo cyaba kigifite?
Bwana Rudasingwa avuga ko nyuma yo kumvikana n'abakozi bagasesa amasezerano yabagengaga mu kazi kabo ka buri munsi, bemeranije ko ukwezi kwa gatatu bagomba kuzaguhembwa, na cyane ko icyemezo kibuza gutwarira hamwe abagenzi cyafashwe ukwezi kwerekeza ku musozo. Uyu ni umwanzuro ugiye kugira ingaruka ku bantu batari bake. Byonyine kuri KBS honyine barabarura imodoka zisaga 120, kandi abashoferi nabo ubwabo bagenda bazisimburanamo. Ibi bije mu mugambi wo kubahiriza ingamba nshya za guverinoma zitegeka guhagarika ingendo zaho hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali hakunda guhurira abagenzi batega imodoka zerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu, urahagera ugasanga harahindutse nk'amatongo. Gufata icyemezo cyo gusesa amasezerano y'akazi si umwihariko w'aya makompanyi atwara abagenzi, kuko yaba amahoteli, utubyiniro n'amaresitora n'abandi, uretse bo no gusesa amasezerano na cyane ko abayagira ari imbarwa babaye birukanya babakoreraga. Hari n'amatangazo yasohotse asaba amabanki amwe n'amwe kuba afunze amwe mu mashami yayo hirya no hino, byumvikanisha uburemere bw'iki kibazo. Kugeza ubu biragoye kumva urwego runaka rwabarura rugatomora akayabo rumaze guhomba, ariko ntiwabura kwemeza ko byanze bikunze ari ibihombo bitagira ingano. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi, ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu ku isi Human Rights Watch rivuga ko abategetsi b'icyo gihugu bashobora kuzanira igihugu akaga kubera kudatanga mu muco amakuru yerekeye ikiza cy'umugera wa corona. Menyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza ari Nairobi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Human Rights Watch imenyesha ku insiguro zitangwa n'abategetsi b'Uburundi harimo umuvugizi wa President Nkurunziza yashikirije mu minsi heze ku Burundi yari hanga ryiberuka ryonyene kubera bwashize imana imbere itarikwiye kubicitwazo cyo kubuza abantu kwerekana amakenga bafise kwiyandurwa n'ikwiragizwa ry'umugera wa corona. Mu itangazo ryawo umuryango mpuzamahanga ufite icyicaro i New York muri Amerika usigura ko abategetsi bashize mu kato abarundi n'abanyamahanga binjiye mu gihugu n'indege cyangwa baciye ku mipaka bashirwa mu mashuri amahoteli n'ibindi bibanza ariko ko indongozi z'igihugu n'igipolisi bananiwe kubaronsa imfungurwa zihagije ukwitaho amagara yabo hamwe n'isuku. Irishyirahamwe ribonwa na Leta y'u Burundi nka rimwe mu yakorana n'abansi bayo ryemeza ko amwe mu mashyirahamwe y'ugutabarana yankiwe kugera ku bantu bari mu bibanza begeranijwemo hamwe no kubagarukirako. Ukudatanga makuru ahagije kandi afadika yerekeye ubukana bw'uyu mugera uko wandukira ninge nugoye guhangana nawo mu Burundi bwama bwiyobagiza byose no mukuja kubiri n'urutonde rwo guhangana n'indyane n'ibiza no kwirengagiza amasomo ababaje abandi bigiye kwikwiragizwa rya kino kiza. Nicole Wismage umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afrika yo hagatavuga. Human Rights Watch yemeza kandi ko nubwo mu gihugu hari ibanza byinshi abantu begeranijwemo ikizu n'ishirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu bemeza ari kimwe gusa. Uwo muryango wemanga kumwe mu bayobozi bawe mesa ari Bujumbura yahubwiye kwa 26 ku kwezi kwico gisata cha unyikijejwe amagara y'abantu kizi kibanza kimwe cyonyene cegeranijwemo abantu kiri mu ihoteli Bujumbura kandi hari abantu bagera kuri 40 n'ico gihe. Bamwe mu baciye mu bibanza vyegeranizwamo abantu nabo babwiye Human Rights Watch ko aho baciye hari hameze. Kuri iryo ganekerezo nyene umusore yari mu ihoteli Kobero mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko yavuze ko bajyamana mu cumba kimwe ari batandatu kandi bagabura amahera yo kwishura icumba ibihumbi 10 ku munsi. Yongeye ko hari abantu baryama hanze mugabo nabo nyene babwiwe ko bategerezwa kuriha imbere yo kumenyesha inyuma y'iminsi 3 ko intumwa z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu zaje kubasigurira ko utazoriha ashobora kurungikwa mu ibohero. Nayo mukenyezi yara ijoro rimwe ku ishure ry'ubuvuzi ryo mu ntara ya Ngozi mu buraruko kuwa 15 ku kwezi nyene yemeje ko abantu bategetswe kuryama hasi canke ku ntebe z'ishure iruhande yo kubura ibyo bafungura amazi meza yo kunywa hamwe no kwituma mu tuzu twasurwumwe ducafuye. Mu biganiro Human Rights Watch yagiranye n'abaserukira imiryango mpuzamakungu yo gutabarana hamwe n'amashirahamwe yo mu gihugu yigenga, uwo muryango usigura ko berekanye impungenge n'amakenga bafise ku bijanye n'ingendo ya Leta yo gucungera amakuru y'inzara mu banyagihugu n'ibibazo ku magara yabo ikababuza gutanga umuti n'inyishu bibereye. Leta y'u Burundi itegerezwa gukingira amagara no kuroranirwa kw'abantu kandi igikorwa cyose kikisunga ubwigenge mpuzamakungu bwa kiremwa muntu kandi n'ivy'igiciro kw'abategetsi bugururira imiryango yo gutabarana muri kino gihe cy'ikiza. Niko maja sozera abategetsi hari ingingo nyinshi bafashe z'ukwikingira umugera wa corona ariko bose uko bagwavuga nako bavyuka. Gaston Sindimwo icegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu yaganiriye n'ijwi rya Amerika mu kiganiro cihari.
Umukuru w'igihugu yarigeze kuvuga ati u Burundi bugiye kuba igihugu camamazwa ku isi, Burundi bugiye kuvugwa ku isi, Burundi bugiye kuba igitangaza ku isi. Uno munsi ibinyamakuru ibihugu mbega icyo gihugu umugero utarashika ko niki yari byaravuzwe yari yabivuze yari henshi biri mugabo ko turi abana b'abantu umuntu abivuze bashaka ngo iki ngo nuki ngo iki ibyavuzwe biratashe. Abarundi bagume ku Mana hanyuma Imana nayo ishobora kudukingira. Nivyo novuga n'ibitangaza by'Imana kuko nta buhinga kandi hamwe yushika ngaha turagwana. Nivyo bihugu bikomeye biragwana mugabo tugwanishije Imana. Umukuru w'igihugu avuze ati ndugaje ibitero byose Imana yambwiye ko ikingi Burundi ibitero byose biva hanze aje amasasi hari by'insaku hari by'ubwanku hari by'indwara.
Bwana Sinzimwe ashimangiza uturorere ivyo avuga.
Tusomye ibyabaye ku isi ibiza byagiye biraba n'ubu nikiza nk'ikindi. Nowa ntiziko yagize ibana karokoka n'ubwato wenyine turaje akahise k'isi hariho ibiringo bigeze hagiye haraba ibiza ibi cyanke ibindi hariho ingwano. Twebwe abana b'abantu ushobora kugwana muba hari ingwano Imana igufasha kugira ugwane muri Leta turemera kandi tukayubaha tugasenga tugafata umwanya. Hari abavuga ngo duhe gutu tumwanya mugabo harusanga ari bo batumwa n'igusumo nukuri sino kubesha nuko ko imana kuri hejuru y'u Burundi ndo twamwumvise mu Burundi yagwaye yaraje mu Burundi imana yatumye ahagarara aho yarari iyo yinjira aba yarangije abandi icyo kintu cyatumye adashoboye kubandanya mu gihugu cy'ubuvuko kuko yaza yari mu gihugu cy'ubuvuko ntahandi twari kumushyira
kugeza kuri uyu wa kabiri u Burundi nicyo gihugu cyonyine mu karere k'ibiko uwo mwihariko busangiye na Sudani y'amajepfo eroje urika neza ijwi rya Amerika
abarundi baba mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko ugene babayeho nabi aho bafungura rimwe ku munsi bigatuma baja gukorera amafaranga y'indica ntikize mu banyagihugu b'abakongomani inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
kubera ubuzima bubizi impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage bo bakongomani izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo hatunga imana Penina n'umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo
We get to Matuza to Rashonji. It took Gabri Wakurugil to have Ninja Rimwe now in the Sakumi name with Caesar in Kutakorong. No Ninja Bakwa Caesar Sakumi name way. Zotungu Mujango, Zotungaban. Abana bakazakurunka injyaru bananutse n'iminwa yumye tuzakuvanga hadu sangabana ari mirambi kangwa abana busanga bajyamye bameze nk'abapfuye turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko bo tukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova hahantu kuko tugiye gupfana umucoko ugwaye ntuzora nkizo kuvuza twebwe babaha mu Kavimvira inzara nituza na kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yabatwagaburirwa nk'uko bikwiye ntitubatuza mwaya amabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka
bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya Kavimvira
by'ukuri twebwe aha tumaze amezi umunani turi mu transit ayo mezi umunani batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiriye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha ubugari rero nabwo bariko baraduhereza n'ubugari budashoboka baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza amanjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye abo bana twabajana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira abana harabapfa tukababura ngaho muri ico kigo twararindire rero twege kibazo cyokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150 hari n'abaduhereza 100 ikigozi cy'ubufu gaha caraduze kigeze ku mafaranga 400 imboga twoho nta imboga turi nakijya ntikuvuga ngo turaje imboga eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi
karikera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishyirahamwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murungwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fred Salmu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimurira izi impunzi mu nkambi ya Murungu iri muri teritwari ya Fizi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
muri uyu mwanya mugenzi wacu Thomas Kamirinda aratubwira ku ndwara zibiza bikomeye cyane zabaye mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika
muri iki gihe isi yose yugarijwe n'icyorezo cya virusi ya corona leta zunze ubumwe za Amerika niyo ya mbere mu mibare y'abanduye ariko iyi virusi si cyo cyorezo cya mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika muri make mureke turebere hamwe bimwe na bimwe nabyo bice cyane mu byorezo bikomeye byayogoje iki gihugu kuva kikivuka mu 1776. mu gihumbi 793 umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari umujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu. Usibye ibyo ni naho hari icyambu kinini cy'igihugu ku nyanja ya Atlantika. Muri uwo mwaka Philadelphia yakiriye abantu benshi bahungaga icyorezo cy'ubuganga yellow fever mu cyongereza cyangwa fièvre jaune mu gifaransa cyarimo cyoreka imbaga mu birwa bya Caraïbes biri mu nyanja ya Pacifique. Bamwe muri bo bazanye iyo ndwara vuba vuba cyane banduza abandi benshi. Yahitanye byibura abantu 5,000 ituma abandi 17,000 bahunga, ni ukuvuga hafi ya 1/2 cy'abaturage bose b'umujyi wa Philadelphia muri icyo gihe. Mu bahunze Philadelphia harimo na president wa mbere unambere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington wategekaga icyo gihe n'abandi bategetsi bo hejuru ba guverinoma y'igihugu. Indwara y'ubuganga ikwirakwira kubera umubu. Uyirwaye akayikira bimubera urukingo rwayo burundu ubuzima bwe bwose. Naho kubirebana no kuyikingiza nyirubwite, ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara z'ibyorezo CDC mu magambo ahinnye y'icyongereza kigira inama abanyamerika gufata urukingo igihe icyo ari cyo cyose kubarengeje amezi 9 y'amavuko. Nyuma y'icyorezo cy'ubuganga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewemo n'icyorezo cya kolera mu byiciro bitatu bitandukanye hagati y'umwaka w'1832 n'uw'1866. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko yaturutse mu Buhinde ku mugabane wa Aziya ikwirakwira isi yose kubera urujya n'uruza rw'abacuruzi. Bavuga ko igeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahitanaga kugera ku bantu 6 buri munsi. Mu 1906 n'1907 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatewe n'icyorezo cya tifoide cyahitanye abantu bagera ku 11,000 buri mwaka. Ibicurane bya Espagne, Spanish flu mu cyongereza, grippe espagnole mu gifaransa yo yahitanye abantu barenga 675 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1918. Indwara y'ibicurane bya Espagne bayise gutyo nyamara itarakomotse muri Espagne, ahubwo nuko igihugu cya Espagne aricyo cya mbere na mbere cyavuze ku mugaragaro ko cyatewe n'iki cyorezo, ibindi bihugu byarabihishaga. Abahanga mu by'ubuvuzi n'amateka bavuga ko umuntu wa mbere wagaragayeho ibicurane bya Espagne hari mu kwezi kwa 3,1918 yari umusirikari wo mu kigo cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahitwa Funston muri leta ya Kansas mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Mu kwezi kumwe iyi ndwara yari imaze guhitana abantu 38 muri icyo kigo cya gisirikari, muri bagenzi buriya musirikare rero wa mbere 54,000 bari muri iki kigo, abandi barenga 100,000 bari mu bitaro barayanduye. Kubera abasirikare benshi ba Amerika bagiye gutabara mu Burayi mu ntambara ya mbere y'isi yose bayijyanyeyo, bityo itangira gukwirakwira Uburayi nyine birumvikana nabwo bukongeza ibindi bice by'isi byarimo ubukoloni nk'Aziya n'Afrika. Na n'ubu abahanga ntibaramenya neza imibare nyakuri y'abantu ibicurane bya Espagne byahitanye ku isi, ariko bemeza ko muri rusange byibura 550,000 bayanduye, naho abo yishe bari hagati ya 20,000,000 na 50,000,000, ndetse bamwe na bamwe bakeka ko abishwe n'ibicurane bya Espagne bashobora kuba bagera kuri 100,000,000 ku isi yose. Aba twavugamo nka Dr. Jeffrey Taubenberger nk'uko yabyanditse mu kinyamakuru cya CDC cyitwa Emerging Infectious Diseases. Usibye intambara z'isi, iki nicyo cyorezo kibi cyane cyayogoje isi kurusha ibindi byorezo mu kinyejana cya 20 kugeza ubu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwirinda iyi virusi ya corona, nayo nta muti nta rukingo. murakarama.
Njuti mwese mkunda radio, ijwidi Amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha, kuri mikro mari kumwe na Fiden Yonga, mugire ibihe byiza, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, radio ijwidi Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.